Kimaye umwana w'umwema w'imyaka 4 wo ku mutumba renga zone mukegwa muri komine Busoni niwe yarayishwe. Se wiwe yabanje kugerageza kugwanya abaje kubatera aziko arabasima baje kumwiba
hamagize gutya ncambona arashe isitimu mu nzu acarayizimye ahijimije hama ntabona baje kunyiba ndavyuka ndaza mpagarara ngaha ku muryango sanga nawe ahagaze ngaha ndamubona ku kuboko yambaye ishati igisoda ndaheje igipanga kugira ngo inje ndamutemera ngaha nyene kubera ko yari dusa n'abahagararanye igipanga ndakibura bamwe bari nyuma yiwe baciye bansagiriza mu nzu batema n'ibipanga nage subira inyuma batema n'ibipanga subira inyuma ngeze haruguru kandi asitaranda ngo asutamye mbonchanto nchambone kibaho cyari kivuka mu mutwe nicaye batemagura mu nduze cyakibaho nifutse mu mutwe bazikorere ko ratemajeho baca batabaguza hajya n'ibishwaranye ne kwa mwana baca bamukuramo baramwirukankana
ivyakurikiye nuko yasanze umwana wiwe yagandaguwe ukuboko kumwe baguciye bagenda bagutwaye
pageze hari ya hepfo twumva umwana ararize arize je nagiye kuraba ingurube nzi ko arizo batwaye ncangaruka kuraba umwana ndamuhiga ndamubura nti n'umwana abantu baye nta ingurube nzi ngizi nga umwana twasanze bamuhotoye bambaramukibanya izosi bamukibanije izosi hama baca bakata kuboko kuboko baragutwara intombi bayisiga ngaho
abakuru ba muri ako karere bati umuntu araramba akabona abato nabo bati ibyo dukuriyemo na gahomera bunwa
ishwe ndabya no byakira gute ibyo bugira nabe kwarabayobe babasi urumva ubahanura ubahanura ngo bareke gukora iki none erege icyo kibi bakora sujyana ibyiza oya si byiza
ibyo twabaje ibintu byo gukora ikibi twigeze ibintu bigiye kuzamura amasapi gukora ikibi cyo kuza kwicira umuntu mu nzu n'umuntu yo muhanura ariko bupfu bundi bahanurika
twahitumuzi twamatuma ubona ngaha ngo baheruka kuhimukira vuba nawe ibona yuko ubwo ari ubwicanyi bwadutse muri iyi myaka tugezemo natwe tubisanze uko ngo ntitwatuzi iyo byaje bipfa
Rugimintwaza umukuru wa zone mukegwa ahanura abakoze ubwo bwicanyi kuvavanura no kuronderera amaronko mu bubisha
tubanaye dukurikira ku birenge byagiye bibajana mu bwatwagerage turabona ko ari inkozi z'ibibi zari zije zironderwa umuntu nyine kugira ngo zimugire nabi zirondera urudanda zakumbera utagira izina ko umunyamwema abo nibaza ko ico twabahanura bugira umutima w'ubuntu kuko ubona umutima w'ubukoko bo bashima kurondera urudandaza rudashoboka mu buzima bw'abantu bimvira ko harimo inyungu zubateza imbere naho ubwo ntaterambere ririmo n'ubwizi bwa nabi utagira izina
mu gipolisi bavuga ko bagerageje gukorana n'abajeje intwaro hamwe n'abanyagihugu bose bakurikira izo nkozi z'ikibi kugira ngo bazifate ariko ziruhira kubasiga urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo akavuga ko n'ubu amatohoza abandanye uwo munyamwema yarayishwe aje akurikira uwundi yaheruka gucika ku icumu inyuma yo gutemagugwa ibipanga ku mutumba muyange zone Nyagisozi muri komine Busoni nyene hari mu kwezi kwindwi akaba yaciye ajanwa kuvurirwa igitega n'ishirahamwe Albinos Sans Frontiere Burundi Kasim Kazungu arongoye iryo shirahamwe arahoza ubwa mbere umuryango wabuze asaba abajeje intwaro n'umutekano n'abanyagihugu bose kongera guhaguruka bakagwanya ubwo bwicanyi gongeye kugigwa kuri banyamwema Kazungu Kasim aharura abanyamwema bagera kuri batatu bamaze kugigwa ko ibitero kuva mu kwezi kw'indwi babiri bikaba vyababaye ko mu kiringo kidashika ukwezi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.